viticulture amakuru mu kirundi
turi ku mugoro wa gatanu ni tariki ya 13 kwezi kwa gatandatu 2025 ndabaye mwiriwe ncuti bagenzi bano mumvise ibigano bya byo indundi kwitire n'umwanya wa makuru mu kirundi amakuru agizwe n'izingingo nkuru nkuru zikurikira Leta y'u Burundi imesha ko iri kirakora ibishoboka byose kugira ngo ifaranga ry'u Burundi isubirane agaciro n'amafaranga mvamakungu aboneke ibyo bikaba byashikirijwe mu kiganiro cyaremeshejwe n'urwego nshingwantwaro rwa leta abamenyesha makuru n'abanyagihugu kiganiro cyabereye mu ntara ya Cibitoke kuri uyu wa gatanu abanyagihugu bitura amavuriro mato mato ya leta babandanya gusaba ko boneke imiti kuri ayo mavuriro kuko bavuga ko iyo bagiye kwivuza barungikwa kuyerondera ahandi kubigenga bagenzi bacu akabaciye mu mavuriro ari mu makomine y'intara ya Bujumbura bakaza kudushikana muri ico gice c'iyo ntara murabimenyere ku munsi wa gatanu tubashikiriza inkuru ijanye n'imico kama uyu munsi tubananya kuyaga ku mategeko n'imigenzo mu iterambere rya none amakuru saya gusa tubafitiye n'ayandi n'amakuru agaramwe bw'ivyuma na Matiyo abona Yesu Tiodone niyenzwe mingi ndabashikirize mu kanya n'inkuru imwe mukwayo
Radio Ingundi Culture
ndasubiye kubaha mwiriwe mwemeje kuvyumva mu ngiyo nkuru muri ko leta y'u Burundi imenyesha ko iri kirakora ibishoboka byose kugira ngo ifaranga ry'u Burundi risubirane agaciro n'amafaranga mvamakungu aboneke ivyo ni vyashikirijwe mu kiganiro caremeshejwe n'urwego nshingwantwaro rwa leta abamenyesha makuru n'abanyagihugu cabereye mu ntara ya Cibitoke kuri uyu wa gatanu bamwe mu bagize leta bavuga ko ivyo bizotuma n'ibiciro ku vyankenerwa bigabanuka uruganda rwa Radio Indundi Kwitire rwarungitse mu ntara ya Cibitoke mugenzi wacu Jotan Iratuzi
karorero uno mwaka ifaranga ry'u Burundi ryatakaje agaciro gushika ku bice 20% ugereranije n'umwaka uheze ibyo bigatuma ibiciro by'ibifungurwa byashinzwe na leta bibandanya kuduga igiciro ku munsi muri rusangi ahanini kubera ifaranga ry'u Burundi ribandanya ritagaciro n'ikintu cy'amafaranga mvamakungu kugira ngo ibiciro bisubire kugabanuka leta y'u Burundi ivuga ko hakwiye ko mu gihugu hagwiza umwimbu ushoregwa hanze kugira ngo amafaranga mvamakungu ashobore kuboneka Nestor ntawo ntuye umushikiranganje w'ikigega cha leta asigura ko mu ngingo zafashwe kugira ngo amafaranga mvamakungu aboneke harimo gushira umutahe mu burimyi gucukura ubutare gutunganya neza amahera ari mu gihugu no kugwiza ukuntu amafaranga mvamakungu yoboneka biciye mu banki nkuru y'igihugu nko mu butare Nestor ntawo ntuye avuga ko leta yashize ingufu cyane mu gucukura ubutare aho muri uyu mwaka leta yategekanya kuzokuramo miliyari 25 z'amarundi ariko mu mwaka uza hategekanijwe ko ubutare buzokwinjiriza igihugu imiliyari 200 z'amarundi umushikiranganje wa mbere Gervain Ndirakobuca avuga ku biciro vya leta vy'ibifungurwa biherutse gushingwa na leta asigura ko mu ntara zose ibiciro vyubahirijwe ariko bitoba bimwe kubera hongegwa kw'amafaranga yo kunguruza ivyo bidandazwa nayo kubidugiriza ibiciro uko bishakiye umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Martino Niteretse amenyesha kwicara icagi hanwa n'amategeko kandi n'ubu ubufashwa hanwa
Jota Iratuzi mu ico iganiro kandi ubushikiranganje bw'igega ca leta bwamenyesheje ko amafaranga ngana 2400 akatwa umunywanyi w'ishyirahamwe ryo gutuma tumana k'amakuru ni mu mafaranga yategekanijwe na leta mu gihe hari abanywanyi b'ishyirahamwe nka limitere bamaze iminsi bidoha ko ayo mahera ari menshi kandi bayarihishwa inshuro irenga imwe ubwo bushikiranganji bwemeza ko akatwa rimwe ku mwaka nayo abakaswe kenshi bukwitura ikigo kijejwe ituma tumana ko ry'amakuru ARCT kurikira umushikiranganji w'ikigega cya leta Nestor ntawo ntuye
ingingo y'ijana na 43 ndetse mu ibwirizwa rihinyanyuye mu kwezi kw'12 yabaye ingingo y'ijana na 47 ikaca yunganirwa n'itegeko nshikiranganji ryo ku 2024 z'ukwa mbere umwaka w'2025 abenegihugu bafashanya na leta ndetse n'inzego zose zibatunganiriza burya gutanga ikori abenegihugu babe baritanga barinezererewe kandi bumva yuko bariko barikorera uravye ivyo leta ikorera abenegihugu aribo nyene bayishizeho ni vyinshi babivuye muri ayo mahera rero turashima cyane yuko abarundi baciye ubwenge iyo habaye ikintu hari utakizi acabaza kandi akacaronka umuco n'2200 n'4 ku muntu wese atunze itelefone ku mwaka akatwa rimwe uzoba yarakaswe kabiri yemwe aze mu kigo ARCT cyangwa ndetse no mu bushikiranganje duheze duce natwe duce dutanguza amatohoza kuri ivyo bigo nk'izo za limitere cyangwa za rewo zisanzwe arizo zibikora mugabo zica ziyazana kigega ca leta kugira tubandanye tutunganiriza abenegihugu.
Nestori Ntahontuye akaba ari umushikiranganji w'ikigega ca leta mu gisata c'amagara y'abantu. Abanyagihugu bitura amavuriro mato mato ya leta babandanya gusaba ko boneka imiti kuri ayo mavuriro, kuko bavuga ko iyo bagiye kwivuza barumva kuyirondera ahandi kubigenga. Bamwe muri abo bitura ayo mavuriro mu makomine agize intara ya Bujumbura basigura ko ivyo bituma hari abagwayi basinzikara no gupfa bagapfa. Ngo bukene bw'imiti ku mavuriro ya leta bukaba bwemezwa na bamwe mu bakonera kuri ayo mavuriro, basigura ko ari kubera leta iherane ya mavuriro amafaranga bakabura uko baja kuyigura. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bukaba buhumuriza ko ivyo birarane bigiye kurihwa. Mugenzi wacu Dironke Jimana yaciye kuri amwe mu mavuriro yo muri iyo ntara ya Bujumbura adutegurira inkuru ikurikira.
Turi kuri rimwe mu ivuriro rito iri muri imwe mu makomine agize intara ya Bujumbura. Hari abakenyezi bagandagaje mu kibuga baje gucandagisha ibibondo. Twegeye imbere gato hari iyindi nyubako nayo yakira abagwayi. Duhuye n'umugabo umwe yiyegetse umugwayi biboneka ko arembye. Dushatse kumubaza ko umugwayi yakiwe na watwishura na gashavati hari imiti leta barungikanye, acara abandanya agenda. Twegeye imbere gato tuhasanga umukenyezi afise umwana, nawe tumubajije cya kibazo nyene atwishura ko iryo vurira ata miti bamaze igihe baronka.
Kenshi bakunda kumbwira ngo genda ugure ntacyo nibaza ngo ntayo. None wituye ivuriro rikurumva ngo ni rya leta ntiyagire icyo bagufashe abaruhombo.
Ubundi mukenyezi twegeye nawe nyene agashavu ni kenshi yibutse iberuka kumushikira gakwa kubura ikibondo ciwe.
Nge naraje ngahanda buri umuti maze gushika muhira umwana aragwara aremba cyane. Icyo isaba ko muri iryo nongera kumugaruka kanangarutse ngaha kumuvuza yaramfiriye ko ico cyangwa njya ku bitaro bya Pizza bacabanca amahera menshi cyane barinda gutwara ibintu by'iwanje barabipfunga kugira ngo mbore umwana nyene
yarangaye
bari banci 145.
Duhavuye twongururiza kuri ndi vuriro riri nko ku birometero 10. Ikibazo ni cya kindi abo twasanze bishura bitwengera bavuga ngo ndugure twa mugina nimbarize ncaco na yindi miti yo ntayo ndugaye twa mugina. Duhavuye twegera uwundi muntu w'umugabo nawe nyine ari mu bidoga kwa tamitiki barizwa kuri ayo mavuriro.
Umuntu afise n'uburyo nabukebuke ngaha ntirirwa arahaza kuko kenshi usanga ahaba kugira ngo nta miti baho.
Kuri ico kibazo tukaba twegeye bamwe mu bakorera kuri ayo mavuriro babanje kudusaba ko amajwi yabo atoca ku vyuma vyacu, baremeza ko imiti kenye ku mavuriro ya leta kubera ko leta itarabariha ngo bashobore kuja kugura iyindi mu turere tw'ubuvuzi. Ico kibazo kikaba cavuye cishurwa n'umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bujejwe amagara y'abantu horivye nije imbere mu kiganiro cinzego za leta mu ntara ya Cibitoke kuri uyu wa gatanu. Uwo mutegetsi agasigura ko kwishura ayo mahera bitwara igihe, akizeza yamara kwaheranywa ubu azoriwa mu mwaka uza.
Hariho novuga ikiringo bisaba kugira ngo amavuriro yakoze twagenda twarungika umugwi uja guharura amafatura agakogwa akajanwa mu bushikiranganji twayarungika no mu bushikiranganji bihiga ca leta. Birasaba n'imiburiburi amezi atatu. Nivyo hariho amafaranga ataba ararihwa mu kwezi kwa gatandatu, amafakturi azocarihwa mu mwaka uza, ayandi atararihwa mu bushikiranganji bujejwe ikiga ca leta baratwemereye yuko bagiye kuyariha.
Amahera leta yemera kuyera ni ayo mavuriro mu gihugu cose akaba barizaho miliyaridi 28 ni mu mafaranga y'amarundi.
Radio Indundi Culture.
Radio Indundi Culture amakuru yacu arabananya ku isaha 12:26 inyuma y'indwi zibiri. Atamuyaga nkuburangwa ku musozi wa Birime ushinzo k'iminara y'amaradiyo mu buseruko bw'igihugu. Bamwe mu banyagihugu muri ico gice baridoga ko gushika ubu bataramenya ivyavuye mu matora y'abaje n'amakomine n'abashinga amateka vyatangajwe muri ino ndwi. Bamesha ko gushika ubu bataradisamirana kugira ngo bamenye ivyo vyayo matora n'indi migambi y'iterambere. Ingorane yo gutuma tumana ko amakuru biciye ku telefone bikaza bisongera isibe. Bemeza ko n'ibikorwa bisaba umuyaga nkuba vyahagaze mu ishiramo rijejwe gukwiza umuyaga nkuba mu mitumba abere. Bavuga ko bazoga ico bashikije mu misi iri imbere. Abo muntu araza ubuseruko twakora mugenzi wacu Pantaleon Ntakaruta Imana.
Icyo kiringo cyawe ndizi ibiri kirangira ufatiye igenekerezo rya 31 rusama uyu mwaka gihe hibonekeza icika ry'umuyaga nkuba hari minara y'amaradiyo mwamwe ikwiragiza amajwi mu ntara za Ruyigi na Cankuzo. Bamwe mu banyagihugu bakamenyesha ko icyo kiringo cyose kitari kurangira kurangira mugihe banyotewe kumenya ibyavuye mu matora ndetse n'iby'imigambi y'iterambere uretse imirongo y'amaradiyo itumvikana n'imirongo y'amatelefone ndetse bikore neza abanyagihugu bakibaza nimba icikagurika ry'umuyaga nkuba ritotore gunyisha Burundi cyanke nibura hakaba ukubanguka gusanura ibyavuye hakiri kare tubajije mu ishyirahamwe ya BE nimba hari kiriko kirakogwa ngo umuyaga nkuba usubire kuboneka umuyobozi mukuru akaba yatwishiye ko ari mu nama akaba yanatwemereye kugira icyo avuze ahaza ni mu gihe abanyagihugu bo bemeza ko uretse ibyituma tumana ko bigorana iyo tamuyaga nkuba ngo bituma n'ibikogwa byahora biranguka yikozwe ku muyaga nkuba bitagenda neza abagatanga karero k'amamashini atunganya ibinyantete ayandika ibibazo bitandukanye birangiza umwaka w'ishure ndetse n'iyindi myuga ifatiye ku muyaga nkuba muri yigi Pantaleon Karutimana Radio Ndikirutse
Pantaleon Karutimana urakene uyu mugambwe hanake usaba batowe urano matoro igihugu giheruka gutunganya kuhagarira neza y'abarundi mu gutora amategeko atuma Burundi butera imbere ni mu gihe inama nshingamateka izo bigizwe hanini n'umugambwe umwe uri ku butegetsi arize baricako arongoye uwo mugambwe habona ko mu matora azokurikira ishingwa ry'umugwi wigenga ujeje gutegura amatora seni leta yishiramo abanyamigambwe urongozi bwawo kugira ngo ugire igihagararo mu makungu
kwagiye mu nama nshingamateka tubasaba iki tubasaba guhagararira ineza y'abarundi bagatora amategeko meza atuma igihugu gitera imbere hanyuma bagakurikirana neza ibikorwa bya leta kugira ngo leta ikore yisunze amategeko kandi yisunze neza igihugu kuko ibyo abashinga amateka barafitiye uburenganzira kubagiye mu conseil communal manuzo ya makomine tubasaba ko guhagara makomine komine gatera imbere by'ukuri komine ikaba kiraro cy'iterambere rirama kugira ngo Burundi busubire bugire isura mu makungu utere imbere buje mu bihugu biko batera imbere mbere bije mu bihugu biteye imbere ku mugwiseni mu matora azokurikira dusaba ko hojamwo ababashiraho no kuvuga ho ndavuga leta n'abashinga amateka bozoshiramwe yindi migambwe mbere n'iyindi migwi kugira ngo uwo mugwiseni wizegwe n'abarundi bose n'amakungu kuburyo amatora suye kuba atawovuga ngo habaye makariganga muhogo mbere si mu maseni gusa ni mu masepi ni mu masese hariya mu migwe yo mu ntara mu goma komine mbere no muri bajya baba bari hajya ku biro by'amatora kuko nabo nyene bahukurikiye mu migwi yose nibaza ko ubwo bunenge uvugira hamwe ugasanga amatora aheze abantu baravuze ko koko byagenze neza atangorane kumigambwe na imigambwe twoyisaba ko isubiriye yubake kuko murabona yuko injyane ziri mu migambwe zahabaye zidosubira kino umugambwe wikomeze umugambwe ukomere aho ndavuga n'abanwanyi baranake ndavuga n'indi migambwe kuko tubwiye guhiganwa twese dukomeye n'abarundi barabona ko ariko hariganwa abantu bakomeye by'ukuri
aroyize baricako akabarongo uyu mugambwe hanake mu gisata c'uburimyi ibice 73% kwijana vy'amasi yo mu Burundi afise umururazi nkuko ivyigwa vyakozwe n'ikigo kijejogwe zimbuto izabu hamwe n'ikigo cihaye guteza imbere uburimyi hakoreshejwe ifumbire ya kijambere ifedeke bivyerekana bamwe mu bigisha ba kaminuza banonose ivy'uburimyi bemeza ko ishwaga rivanze n'ifumbire y'ikirundi bifasha mu kugabanya umururazi w'isi ari naho bahamagarira abarimyi kwitura abafundi b'indimo kugira ngo bashobore gupima ayo masi yabo kwa afise umururazi byinshi na mugenzi wacu Adolphe Nijimbere akaba yimenyereza ngaha muri Radio Ndundi Kiritini
umururazi w'isi ni gabanuka rya bimwe mu by'ubunyunyu biri mu isi umwigisha wa kaminuza Salvatore Kaboneka yanonosoye ibijanye n'iby'uburimyi asigura igitero umururazi
igituma rero ibyo bigabanya umururazi w'isi ari byo kalisiyo na manyeziyo na potasiyo muri gabanuka ni iki imvura nyinshi igafata ibyo by'unyunyu bigabanya umururazi w'isi ikabikura mu gataka bitwara kure y'imizi mu mazi yo mu gataka bita na phreatic munyuma hakacasigara cacu unyunyu kimeze nabi kigacacu kiganzira urumvise ibibani ho umururazi bayataye bya byunyunyu bigabana umururazi n'izi byo bitareka tyo bazika lesion na magnesium na potassium byagi n'ingukurira bikora
akavuga ko hari ingaruko umururazi w'isi utera
byo nona isi ikonona canke bigaturira ibitegwa bigatuma ibitegwa bitimbuka
kugira umururazi uhere hari bikogwa
umuti w'ico cyunyunyu gitera umururazi yitwara iminyo nukuzana ibyunyunyu bigwanya navyo kimwe urumva gitera umururazi ibindi navyo bigwanya umururazi zaje kwise ni kwimuntu bipanze kintu cyose kirafise umuti ucuza nico bita kalisiyo na magnesio rero uvuze kalisiyo na magnesio nishwagara y'indimiro dufise ngaha mu Burundi ku rugero runini
umwigisha wa kaminuza Severin Nijimbere yanonose bijanye n'ibyo burimyi ariko akagaruka ku rugero rw'ishwagara ruba rukenewe ingene rumenyekana
yashwagara birakenewe no kuyivanga n'amase y'inka canke y'intere canke ibindi bitungo shiramu inga na gute henshi wabwira toni zibiri ku hegitari ivyo ni vyiza igihe urugero rwa pH rurenga gatanu mugabe igihe hari ruto cyane uri munsi ya kane n'inusu ico gihe ushiramwo itoni zishika hafi zine
umuyobozi mu byajejwe harimwe burimye mu ntara ya Ruyigi Renovasi Muzeye ashikiriza ko kugira umurimye amenye ko isi ndimwa yiwe irimwe mu rurazi boca bikora ku bafundi b'indimo kugira abagirire ibyugwa by'isi yabo
duhimiriza abarimyi yuko n'isi canke igitegwa umurimye agize ikibazo ategerezwa kwitura umufundi w'indimo kugira by'ukuri abanze amorabire ico gitegwa canke iryo tongo ryiwe ibyo byoba bikeneye hanyuma amugira inama icyo yokora
ibyugwa byakozwe n'ikigo kijejwe kuguza imbuto izabu hamwe n'ikigo citaho guteza imbere uburimyi hakoreshejwe ifumbire ya kijambere EFDC mu myaka ya 2013 na 2021 cyerekanye ko ibice 73 ku ijana cy'amasi yo mu Burundi afise umururazi
Radio Indoni Culture inkuru y'umuco kama
Nadumvise ko ari inkuru y'imico kama inkuru tubashikiza imisose ya gatanu uno musi tubandanya kuyaga ku mategeko n'imigenzo mu iterambere rya none muhinga mu bijanye n'amayagwa ya Afrika Ferdinand Mbera Mihigo yerekana ko ibihengeri vyibonekeza hagati y'ivyo biri mu bituma itunga rusangi ryononekara ariko kubona ko hakwiye ingendo shasha yo gushimira abakoze neza no guhana abakora nabi iyi nkuru y'imico kama tukaba twitegura mugenzi wacu Noris Nduwimana
kubera ico yita ibihengeri bicibonekeza mu mategeko agenga imigenzo yo komeza iterambere rya none nkuko twabibabwiye mu nkuru imico kama yaheruka uwo muhinga mu bijanye n'amayagwa ya Afrika asanga ibyo bigumye uko imico n'imigenzo yo hambere mu Burundi izogeraho iburi kibanza mu iterambere rya none Ferdinand Mbera Mihigo ibyo bitangira ubururero
iyo ushizemo dufate nk'inama yo gutanga igiturire wa muco ufatiye kugukorera mu buryo butomo ntibikunda umuco w'ukubahiriza umwanya cyane ugufatiye uko umwanya n'amafaranga umudandaza ukamworohereza kugira ngo ntatumwanye ingingo atezo guca ko kugira ngo ibintu byiwe dufate bive mu bubiko bwa duane n'ivyo n'ibintu utabishize mu mico no mu migenzo ngo mugire umuco uroranye n'iterambere na umuja iterambere nushobora kurivuga mu majambo utagize uti reka ritunyure ribe mu kabenyero kacu ka misiyo
ibyo ni nabyo kubwo umwigisho wa kaminuza bituma itunga rusange ryononekara tacamira
nico gituma ubona uburyo bwa leta bukigera gukwira kuko mu bisanzwe ukuntu bukoreshwa biramenyerewe urazi banavuga ngo leta niyomba birayimenyerewe yuko ibya leta ushobora kugira ati n'ibya leta imodoka irapfa arakano gato ya gusa ikamara imyaka 10 ihagaze ngaho gushikaho ivyuma biteba bikagwigeze ni vya leta
none hinduka gifuzwa mu iterambere rya none rishingiye ku mico y'abarundi ryoshoboka biciye he Ferdinand Mbera Mihigo
bisaba rero ingendo nshasha umwe akarabati wewe urukura kuri ivyo gihejwe na muntu agukingiye ku buryo nina gukoma nzoca nsanga ndengeye nawe rero n'ukoze bitari ivyo arakurikiranwa ukoze vyiza nawe agashimirwa atahandi biciye nihace kukuba yasabiwe nanaka nawe kuba yaciye mu mugambwe kanaka bikaba ari ibintu biboneka yuko ukoze neza ashimirwa yuko ukoze bitari ivyo ahanwa
bitabaye uko naho uwo muhinga ntaje umunwa mu kwemeza ko bya bihengeri biri mu mategeko ashingiye ku mico kama bidashobora gusanasanwa
iyo uvaje intozi cyangwa ubunyegeri ugakoma kamwe ucusanga byose kacakiruka wa murongo gaca usambuka ugacusanga byanse n'ubwo rutonde hagize numwe adohoka kuri yangingo y'ukugendera ku ngingo
Yamara rero Burundi ushikwa mu bihugu ku isi bigishingiye ku ngendo y'ubwami n'ubuganwa iguma yinjizwa mu migenzo ya none ari naho ababikora mu butohoje inkuwo basigurira ubusumbasumbane mu burenganzira bwo genga abantu basangiye igihugu n'imico bije kunyugwa no kugorana kwihuzwa y'imigenzo yo kuntwaro nkizo n'intwaro za Repubulika mu gihe cya none
Norisi Nduwimana ndagukengurukire kuri iyo nkuru y'imico kamari waduteguriye ni no kuri iyo nkuru nyine turangije ko amakuru yacu ku isa 12 n'imino ta 37 nkengurukire mwese mwariko murayumviriza nkengurukire bagenzani wese situya tereyo gira ya makuru aboneke nkengurukire kandi bana matiyo abone Yesu yafaje mwabwi ivyuma iyo done iyo yanzigamiye na yabashikirije ndabifuze kwandanya mugira umugoro wa mwiza ariko ya makuru naharangiye ibigano kuri radio indundi kuti birabandanya